munama n'abaserukira ayo mashira hamwe y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa kuri no wa mbere mukuru mu Gwiseni yibukije abayitavye ivyo basabwa kugira bazoshikwe ku ntonde z'abashinga amateka n'abakenguza amateka kazi hise yishimikiza zimwe mu ngingo zo mwibwirizwa rigenga amatora
turavye ku ngingo y'ijana 8 yibwirizwa rishira amateka agenga amatora tukaraba no ku ngingo 142 y'iryo bwirizwa nyene turasanga kugende bashiraho abashinga amateka n'abakenguza amateka babatwa bikorwa kavuga kati ukugena abashinga amateka babatwa bigirwa hisunzwe intonde zishikirizwa n'amashirahamwe ahurikiyemo abatwa afise abanywanyi benshi yemewe n'ubutegetsi ayo mashirahamwe akukira hakitwararikwa ko ibitsi na byose biserukirwa nuko batava mu ntara imwe nico kimwe n'umubakenguza amateka
ikiringo cy'imisi 15 kuva ku gerekezo rya 25 kuno kwezi kwa kabiri nico gihabwa ayo mashirahamwe kugira abe yashikanye ibisabwa muri seni ariko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bavuga ko ikiringo bahawe ari gito cyane
pure parti politique ababwiye bye na vandibuka igihe tugiye kuraba arujisirana yama zinava mu Burundi hariho umukuru umugambi yabicishijemo aravuga ati imbere yuko uzotanga amadosi bakandida babajije mu bwe murongo y'iseni muhura mukadufasha hakiri kare mukaba ngatubwira le dossier zisabwa date limite zozo turazibona kuri karendeye kugira tube turabitegura cyo gihe rero ndibuka twaraje siri tu kwa amasosiasiyo yabatwa twararindiye ko mutubwira tubona ko turiko turacere ibijanye n'umwanya niwo mbona kuri twebwe tubere ngora abahitsi ati kuki cyancana ariho ku buryo kwitunganya ku buryo n'umwanya nk'umuntu ava mu Kirundo canke mu Ruyigi cyivuga yuko yo deposa 25 ntejo bundi nje ngatwahuriye ngaha murumva ko muraba akaba shanjuma yo ku deposa ngaha muri Sena ibyo nibyo ndiko ndasaba
umukuru mu Gwiseni aratahura ibisabwa n'abo barundi mu gukorwa batwa kazi hise yabongeye ikiringo cyo gutanga ibisabwa
mutindega none iyi minsi yo gutanga kandidatire muri Mikeyi byo numvise icyo nafashe kuvi na zitanu gushika tariki 10 muri sadu mu munsi tariki 17 twaruwa neza dusanga hasigaye amayinga atatu arenga nivyo nitugomba kugira ngo tubakishe ku giti mugabo namwe mu kwihata mugabo rero aho byoroheye gato inuko atari bimenyetso cyangwa atari iyi system isanzwe kuko ni cooptation aha rero turashaka no kubaha iyindi minsi mike y'intango problem kugira ngo amadosiye ashike ibyo birashoboka mugabo byokunda kuva itariki 25 gushika 10 mukayaza nabyo bari byiza mugabo tuvuge uzoshyirwa nk'iminsi 2 iminsi 3 naho nyine ntangorane
abahurukiye mu mashyirahamwe y'abatwa barifuza ko aboshigwa imbere kugira bazohitemwo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo bafise impapuro z'imitsindo unakavuga ko abashizwe imbere mu myaka iheze atakinini bamaze kubera ubumenyi buke
hamikindi nyakubahwa twagomba gusaba kandi gikomeye na cyane cyane ndagisabe ababene wacu tusangiye kurongora amashyirahamwe nuko batosurafuzana umuntu ku rutonde n'imiburi iburi atarangije amashuri yisumbuye ko nibyo ni ibintu bituma umuntu agiye guserukira abantu usanga ari aba ahantu badugije benshi akaba ari haduze ukuboko kuko ntabazi ibyo agiye gukora icyo mu kidufashamwo mukaraba n'ibijyanye n'amashuri mwamugize neza ko nabonye n'ahandi baravuze bati n'imiburi iburi umuntu adasa amashuri 9 hari aho nabamwe baheruka gutora ku mitumba ko atamuntu adakwiza amashuri 9 yo kwizigirwa ku mutumba
warongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asaba barundi bo mu bwoko bw'abatwa kwitunganya bonyene akabasigurira ko itegeko uwo mugwi wisunga ritavuga amashuri umushinga amateka canke umukenguza amateka ategezwa kuba afise
kuvyerekeye amashuri twebwe rero hamwe tubabarira cane kandi numvise ko mwamaze kubitegera yuko ari mwebwe nyine amashyirahamwe yo kwitunganya twebwe mu mateka ari ngaha ibyo ntivyanditswe ikitanditswe rero nta numwe tuzovuga ngo utegerezwa kandi kitarimwe mugabo ni byiza ko maze kubimenya mukabitegera mwokwitunganya kugira koko muntu ukabantu babaserukira kandi babishoboye ibyo ni byiza cyane mugabo mu mategeko ntibyanditse twebwe rero ntizobishimikira
abarundi mu bwoko bw'abatwa ubu bahurikiye mu mashyirahamwe 11 basabwa gutanga amazina 3 kuri buri shyirahamwe ni nabo mu Gwiseni uzotoranywa abashinga amateka 3 n'abakenguza amateka 3 bazongerezwa ku bahutu n'abatutsi bazaba batowe mu matora y'abashinga amateka yo kugenekezo rya 2025 hamwe n'abazaba batowe mu matora y'abakenguza amateka kugenekezo rya 20 kwezi kw'indwi uno mwaka w'2020.